kira chaki gani ru mudiho wa rege?
Urakundi gani ru mudiho wa rege?
Ndo ukunda nyene?
Aho mwana.
Umudiho wa rege.
When you remember Oma, Africa.
Musango hiwanyu n'umudiho wa rege.
Neje wezi gimale, iyo nomvese kobene wachu babarundi. Muriko muragwana, biramba bazu mutima, duko rere ama oro.
I have fought against white domination. And I have fought against black domination. I have cherished the idea of a democratic and free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunity. It is an ideal which I hope to live for and to achieve. But if needs be, it is an ideal for which I am prepared to die.
Happy day, Burning Spear ati, ese umunsi wose wokwama ari umunezero ku bantu bose.
Ndabaramukije nongera ndabaye kazi n'ishuti bakunze n'abagenzi ba radio isanganiro kiganiro mu deho wa rege cyangwa kibayagira ku buzima bwo mu ruririmbyi cyangwa umugwi w'abaririmbyi bari mu mudiho wa rege kiganiro mu deho wa rege mu gukurikirana ku minsi nke nk'aya mangwa mugagitegurirwa nanje Balene Byarimana.
Hewe washite aha ni kwisanganiro.
Ikiganiro mu diwa rege nkuko bisanzwe kaba kigizwe n'ibice bitatu. Umuce cya mbere tubagiye ku buzima bwo muririmbyi cyangwa umugore waririmbyi bari mu diwa rege, tukabashikiriza zimwe mu ndirimbo zabo cyangwa ziyo. Mu gice cya kabiri turabakanye bakunze bakina ikiganiro mutashe mu bicije gumira ya telefone, na muce cya nyuma twasegura ururimbo ruri mu diho wa rege.
This was brought about Mali.
Uwo yari umuvukanyi wanjye ba Mali.
Peter Tosh. Uroy. That's Black Uhuru.
Uyo ni Black Uhuru.
Hi, this is Renati Dread Man.
Ah, uoni jewe Nati Dread.
They all sang for peace and reconciliation between brothers and sisters all over the world.
Twese turirimba amahoro n'urukundo hagati y'abavukanyi ku isi yose.
Mu kiganiro cyacu kuri uno munsi mu gice cy'ubuzima tubagira ku buzima bw'umuririmbyi kazi ni Kicha Lindo wo mu gihugu cya Jamaica. Turashikiriza zimwe mu ndirimbo ziwe. Mu gice cya kabiri turabakanya ko gutasha mu bicije ku mihora ya telefone musanzwe mumenyereye, na mu gice cya nyuma twasigurira ururirimbo How Can I Live turirimbirwa na Nikisha, You Make Me Believe na Karima turirimbirwa na Nikisha. Kiganiro rimo deo ariki
every day I wake up and see you.
ugasonera ubuzima bwa kiremwa muntu kujya wifuza ko abandi bubaha kandi bagasonera ubuzima bwawe kubona kami ka muntu mu muntu wese utaravye urukoba cyangwa ubwoko bwiwe ukwicisha bugufi kumenya ko kujya ukunda ubuzima bwawe ariko n'abandi bakunda ubuzima bwabo ntiwifuze kwica uyundi kujya nawe utifuza kwicwa kumenya ko kujya wifuza ko abawe botera imbere ariko n'abandi bifuza ko abawe botera imbere ubwo butumwa dusanga mu mudiho wa rege
nikisha akaba yavutse umunsi umwe buca ari ku munsi wa Noeli i Brooklyn muri New York ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akaba mbwiye yari afise imyaka kiri umuyabaga niyo atangura kuririmba mbere akaba yifuje gukorana na se yari umuhinyanyuzi akaba yitwa Willie Lindo hamwe na musaza we Chief Lindo kugira ngo ahinyanyure akore indi erimbo yuma ya you make me believe dukurikirane talk of the town na karembo turimbigwa na nikisha ikiganiro n'umudi warege kuri radio isanganiro
Wanyu numudiho wa reggae
Afise imyaka indwi nikisha akaba cyatangura kuhinyanyura uririmbo gwe rwa mbere aho uririmbo gwa Noeli yes a joy to the world hanyuma mu nyuma yibwo uririmbo yaciye atangura rero gukora ningoga mu aja no muri muri studio aho mbere yaciye asohora izindi ndirimbo twavuga nga how do I live tuza kubasigurira only the almighty love land there is gonna be peace ka n'urukurikirane yaririmbye yashize kuko isi yitiriye Noeli inyuma ya talk of the town abonaho ukurikina karimbo dream love kakunezereze abedi nyandwi wa baba wa mama wa Afrika kabanezereze
Side, Rastafari, moi c'est Tiken Jafakoli. Quand je suis au Burundi, je suis toujours branché sur la radio Isangane. Rastafari, Africa.
Ikiganiro n'umudiho wa reggae turi mu gice cya mbere tubashikiriza ubuzima bw'umuriri vy'ikazi Nike Shalindo ni wo mu gihugu cya Jamaica. Inyuma rero yatanguye gusohora urukurikirane rwa Noeli ni kesha yaciye ja kubandanya kwiga aho mbere yagiye ku makaminuza mbere aronka n'urupapuro rw'impamyabushobozi mu nyuma rero akaba yaciye atangura kandi kubandanya nyuma yaho yagiye kwiga kwandika indirimbo aho mbere yafashanje na Musa Zawe hanyuma ururimbo rumwe mu ndirimbo rukomeye yanditse ni mu rukurikirane rwiwe mu rurimbo Yes Keep On Keeping On nuko nyuma ya La Dream Love unabaho unaho dukurikirana karirimbo A World of Love
A World of Love
was Brother Bob Marley.
Oyari umuvukanyi wanje Bob Marley.
Peter Tosh.
Peter Tosh.
Uroy.
Uroy.
That's Black Uhuru.
Uyo ni Black Uhuru.
Hi, this is Renati Dreadman.
Ah, uoni jewe Nati Dread.
They all sang for peace and reconciliation between brothers and sisters all over the world.
Twese turirimba amahoro n'urukundo hagati y'abavukanyi ku isi yose.
Zimwe rero mu ndirimbo z'umuririmbyi Nikisha ushobora kumva muri ino minsi harimo Love on the Replay, All I Remember, hamwe na All My Love, ururimbo yaririmbanye na Sizzla. Akaba atakoranye gusa na siwe mu guhinyanyura indirimbo ko siwe ngo twababwiye, akaba yari umuhinyanyuzi ni Willy Lindo, akaba yakoranye n'abandi bahinyanyuzi atwovuga nka Kemar Flavor, McGregory, Sly hamwe na Robby. Akaba rero yabandanije asora indirimbo Nikisha mbere akaba yarasohoye urundi rukurikirane mu mwaka wa 2011. Ngubwo rero ubuzima bw'umuririmbyikazi Nikisha Lindo, n'umuririmbyikazi w'umunya Jamaica arimba mu mudiho wa reggae, A Love Like Mine, na karirimbo turimbigwa na Nikisha.
Cause you thought you'd never feel alone. Yemagayega bararirimba koko.
Ubu naho rero dutandukira ico cakabiraho tubakanya ko gutasha mu bicijije ku mihora ya telefone.
Ubu urumwanyi w'ubudi warige. Bare nta darimana rakwakanya ko gutasha inshuti n'abagenzi.
Irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana cyenda na mirongo itatu na gatatu, itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu amajana cyenda na mirongo itatu na gatatu, irindwi na gatanu amajana cyenda na mirongo umunani na gatatu amajana na mirongo itatu na gatatu. Alo, 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 aha, alo. Ya mutu vugana nandu tukwa kwe uri he?
Mwakondi yama telefoni na haki ya ambu ni kware.
Ye, na mahoro?
Na mahoro kware nangu.
Ni sawa tukwa gienu mudi wa rege?
Ya mreniwe.
Urakoze chani? Halo? Aha, nukoreli minonkala yuguru ye, ni mugiche chakabira tuwa kanyango mutashe mugiche jekumihora ya telefoni. Alo, 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 alo. Ay, 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 ay.
Amahoro, amahoro, amahoro.
Yambu chane tufugana nandu tukwa kuri he.
Umbu chane na yeri ya nikumana.
Yeri ya nikumana uri he.
Nimu usenda. Nimu usenda wa kazi ya jifusi.
Wagi ya mumu diwarege.
Yego,
oh, thank
you to say. I'm not going to touch.
Yego,
to agi. I'm not going to touch. I'm not going to touch.
Yego.
I'm not going to touch.
Yego.
That's all. I'm not going to touch.
I'm not going to touch. Ugiri bihe byiza.
Yego hana. Namasaze indirimbo ya Rap Dube.
Urakoze cyane turi
mu. Ramba wirande cyane mugire gukanga cyane na aho muri hose. Hama kutin bikiki bata corona virus. Urasaba yuko no kwa lupisengera. Ubu rero indirimbo ndabihete. Chaka musengere iyi corona virus.
Neza cyane. Urakoze cyane.
Ayira.
Alo. Hello.
Hello. It's me.
Igice cha kabiri mu ndi wari yo tukanya ko mutashi.
After all these years you'd like to meet to go over everything.
Hello. Mara mutse tuvugana nandu twakuri hey. Inde. Ndakumva nabi.
Abagita zobeka ni muri cyenda cyuru.
Ah, sawa sawa, ndamwa mahoro ngaho.
Yemuga ni more namwa ni more.
Yebana turi mu turakome twagiye mu mudi wa rege.
Eh, ndaramugiye mu gwenzi wanjye bad.
Yego.
Mu gwenzi mu mugenzi wa Mari yusi.
Yego.
Ugira umutaka mwiza ngaho mu.
Urakoze. Urakoze cyane namubwira ibihe byiza. Radisa. Arro. Bimeze gute?
Bimeze neza na wito papare.
Yo, tuvugana nande.
Namisha kiti kinenga miye muri zone mubuga komine giteka ni mukwa ku mugwa mukuru wa politike ngam kisagata giteka ni bo raba na wito.
Chipis wa chipis.
Na cyane cyane kabisa.
Uraho.
Ndashima ni bora abantu mutekano nangere na wido gaturi byo atikijamika.
Rakome.
Acha kumande zose ni bora aba.
Twagiye mu mudi wa rege mwana.
Reka nangura bora mufasha wanje na wose undi ni mu masodo ya byeti bana yutaya ni bagiye rukero hajya muri Australia na buti misiri yake na niyongere polo wa muri Canada na Imana Sibiro na byeti bana mujohe bora kambore mu kwanje ti hotel mukunza komeye cyane wa FC Barcelona. Niba genyene mama na papa na data bukwe na mama bukwe tibandanya munene pa reka nje mbona nyandwe ngaho niba giye mabuye ngaho nyera bwe tiba
ya chipis wa chipis kumuvuga wa gitega yo ngira waza kugaruka haro yego
ngo bakwitande. Aro.
Aro.
Yee ngo bakwitande.
Aika kizimana imangwe bana akira gakondo.
Gakondo lihe.
Igaha mu rugenge.
Twagiye mu mudiho warege.
Ambe ni papa na mama.
Yego di.
Baba kurya kana hongere mu rugenge.
Hey.
Ishai na Gerardi.
Hey.
Urugenge kitara bara ja mbere.
Aho.
Umugore wanje ya Sirisi.
Hey.
Kurya gatanu mu rugenge.
Aho.
Kubgayo na nyina wiwe.
Hey.
Ahongere kurya gatanu mu rugenge.
Hey.
Yabantu bose baba mu rugenge atamahoro y'Imana.
Yego.
Yego cyane murakoze.
Urakoze nawe ugira ibihe byiza.
Yabasaho.
Yego di. Aro. Aro. Nikigani ro mudi horege kura jo sanganiro turimuje chakabera tubakanya ngo mutashe mu bicesheje komeye ora telefone 76 83 933 83 Itanda tunagata anda tuhusa kabiri. Alo. Haru. 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 Aro. Diego. Aro. Diego. Aro. Alô. Alô. Aro.
Aro.
Yambu.
Aro.
Yego ni sawa. Yo.
Hey. Kikute.
Na mahoro ni sawa nawe.
Aliye.
Hey, Tasha.
Kutana bakere ine.
Yego, Mama Larissa.
Tasha.
Urakoze cyane. Aya ya. Aro.
Aro.
Yambu tuvugana nandu twakuri hey.
Ni
Ashitame nguri kufukira mu ntango twagiye.
Yey.
Ugire bihe byiza. Garo. Bintu vyimi twangara. Aro. Wewe. Imironga bayuguruye. Nimo mudiho warege. Aro.
Halo.
Yambu tuvugana nando twakuri he.
Ndakonda darusa ni bagiye abantu babiri.
Ye twagiye gakono.
Abantu bose tukorana mu gukirigazi.
Hey.
Ndo ni na sengi na pikingi na nguru.
Na mamesa.
Tukorana.
Hey.
Adu. Mudiho warege.
Urakoze cyane.
Yawa sa batinga konda batahije.
Yego diga konda bakumvise. Mhm. Aro. Aro.
Webiet.
Hey.
Biet.
Sabge Roger Schuster.
Ora ora me.
Ibana ndi gudu. Ndi gudu.
Bakendip
koma kwagiye mu mudi naho ni vyiza mugenzi twagiye mu mudi wa rege
abambe ni mwenye chama hamwe nabari munza bwizima bose ndumva eri akadogo niho yibereye
ndagushimiye mu kibaza cabo bose
eh ninge nezo zira disanga naho ziri hose kompare zine zisi ntibagiye ma fresh hamwe na
eh
Kwa hiyo tuzi mambiri winda jamura amika i Chicago Amu nawa kwa baro mbizira di sangara wa sadaka di Eni mikome mwa yisemu neti
Hmm Urakoza chane Roger Sustar mwana wisangara tuwakiru mnyuanyi wa nyuma aro
Halo
Mahoro neza tufuga na nandu tukakuri he
Beti nga hiki nenda kwenye mutoi
Oho tuwagie Aha Now we come along. Aha. Look at it all. In your eyes, on national, the Tandu Kachan, you want to ask Gura Ururi in Bugona Wakabari, how can I live at Turimbegua Nanikisha?
Mose Kuri Lagayem.
Tari kumwe ntazuba rizuba rikiri kwijuru nta rukundo ruzoba rusigaye mu buzima bwanjye ntasizuba igisigaye kuri je hama jewe mukunzi sinzi icyo nzoca ngora nzoba atacyo nsigaranye ninakura hamwe ugenda mukunzi utwaye ikintu cyose cyo kuri mu buzima bwanjye kandi ubimbwire ubuyene nubaho gute nagufise ndakeneye kumenya nuhima gute tutari kumwe hamwe ugenda nubaho gute nubigenza gute ngombeho mbwira ndagusabye mukunzi uko vyogenda hamwe ugenda mukunzi utwaye vyose ndagukeneye mukunzi uzi yuko uri vyose vyiza mu buzima bwanje kandi ubimbwire ubunyene nubaho gute nagufise ndakeneye kubimenya nubahema gute tutakiri kumwe hamwe wogenda nubaho gute nubigenza gute ngombeho nubaho gute nagufise mugenzi nubaho gute nagufise ni kuri iyo nsigura na musozi wa kino kiganiro cyacu kaba dusamiye mu nzira nkumenyesha ko mu gice cy'ubuzima twaba yagiye ku buzima bw'umuririmvyi Nicki Shalindo mu gihugu cya Jamaica twaba kanye ko gutasha mu bicije ku mirongo ya telefone tukaba duheje kubasigura karimbo How Can I Live turirimbirwa na Nicki Shalindo bale na vyarimana bateguye kino kiganiro kaba ndashimiye ku kanya mwafashe gutega yomi tuze duhure ku maradiyo yanyu ku munsi nk'uyu nk'aho twatanguriye mugire vyiza na gahwane
umujiho wa rege
when you remember om Africa when you remember says black when you hear all this madness when you think like I Rastafari